Eddie, Miss America. Izwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, muri kumwe na Fide Niyongabo, ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Nimwatora yego kuzo hamuto ya hongo ucimba tayira hajya mu nzuri nibaza ba Henry kuko muzo hamuto y'umutekano muzo hamuto y'ikazoza kanyo na kibondo cyane.
Uwani ya Berga Shati, sebukie umogamge, ora desigana ipro na munahera Gitega, mumini ya mamazo yugu tora ego, kuhinya nyugwa, ibigirizu wa shingiru.
Uya ya uya, mzawabua kanya ya mami yote, alimu ugirizu wa shingiru. Kama kutusuiza, kuhiru kana, imusiko na alana kumukongu.
Uwo ni Michelino Dette yaserukiye abakenyezi mu mugambwe Frodebu mu gisagara cya Bujumbura mu myamamazo yo gutora oya kwibwirizwa nshingiro ryahinyanyuwe tubafitiye n'ikiganiro ku ngingo y'ugwego rw'igihugu sense rujejwe kugenduza umwuga gutangaza amakuru mu Burundi. Umugambwe Iprona uno munsi kuwimana wagiye kwiyamamariza gutora ego muri komine ya Mutaho mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Agasonsi ndimo na Abel Gashatsi ayoboye uwo mugambwe niho bari bari mu majambo yavuzwa hanini yahagaze kuguhumuriza ababa mu bigwati by'abatutsi bateshejwe izabo mu ntambara yo mu mwaka w'1993. Ibindi kuri iyi nkuru twumviza umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana.
Ku mugwa mukuru wa komine Mutaho ni kilometero 42 uvuye ku mugwa mukuru w'isagara cya Gitega. Hari yahuriye abadasigana ba Iprona bavuye mu makomine ya Bugenda na Mutaho na makomine ya Sekayise k'intambara y'1993 kuko yatumye aba mu makomine afite ibigwati by'abatutsi bateshejwe izabo. Bigaragara ko benshi mu baca muri ayo makomine bakora muri ivyo bigwati bitwaza imibereho yabo bateshejwe izabo. Umwe mu banyagihugu ba muri iyo site yatubwiye ivyo babwirwa n'abanyepolitike bagendera kubijanye n'amatora y'imirije.
Zuba kirukanye abazungu ngo bahora batuvugira ngo tumwe muri site ngo badusha batoye itegeko ry'uko shadu baduhungura ku nguvu ngo atakindi kintu na kimwe gisaba. Niyo ramuka duhemukiye afise imiryango nawe iri mu batishije izabo azoba nawe yihemukiye.
Kuri izo mpungenge Abel Gashatsi umukuru w'umugambwe Iprona yahumurije.
Nimwatora yego muzuha muto ya hongo gutimba tayira hajya mu nzuri nibaza ba Henry kuko muzuha muto y'umutekano
kubwa Berga Shati hari hageze ko Iprona isubira kurongora igihugu.
Harageze rero ko umugambo w'adasigara Iprona usubira ku butegetsi nibyo haranyuzengera ubutwaranira umukuru w'igihugu. Muratora yego maze mu matora y'2022 twisuganye nta nkeka Iprona iragisubira ko ntabwoba n'igihe byogora na gato n'igihe byotugora nimuri tumuzo mkuru igihugu tuzoronka icegera tumuzo icegera tuzoronka umushikanganzi wa mbere Iprona nizobura n'umwe murabo.
Nao gasosi ndimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yamenyesha abari ngaho kwibaza Burundi bwagiye buracamo byatewe nabo yita ba PDC. PDC numwe mu migambwe yari ikomeye ku ntwaro y'abakoloni akaba ari n'umugambwe wahiganwa n'umugambwe Iprona. Aho PDC yavuga ko kwikukira ku Burundi hataragera
abagandaguye kwa gasore niyo bashatse gutuzamo amacakubiri yugo amacakubiri yina abo nabo ni baba PDC bashaka yuko umugambwe w'isara Iprona bawugira iki Chao, ugira Barundi, bagume machakubi. Ingora nezaba emuriki kiku chos, sawada siga, naba pedese, baje, batkara mugamaskani. Awa pedese na unomus, bari mumigamge yose. Nani muri pro nagusa, bari no muini migam. Awada shaka mahoro wose, bari kumwe na wapede.
Kumugamge iprona, kawaina kajo kwerekana, kumugaragaro wamwe wanye politike wavu muini migamge, bakinjira, muri ipron. Uyuno mwe mura wanya politike, avuka kwa ora rindongozi, muri FNL.
Tuwege, tukwa hoze turi mundongozi. Tikomakomeye ku rwego rw'igihugu mugabo kubera yuko twasanze ibyo bavuga ku mugambwe w'adasigana Iprona bavuga yuko ari umugambwe w'abanyakibi umugambwe w'amacakubiri umugambwe w'abatutsi mugabo tugiye kubisuzuma twasanze atari byo twese twahisemo kwisubirira umugambwe w'abasogokuruza
gasosi ndimwo mu jambo giwe yavuze ko baze biyitirira iprona mu kwigisha oya nibafata wazoshengezwa imbere y'ubutungane mutaho Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
banywa nyina bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwebwe mudukurikirana ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yoba ifite ikibazo mukurikirana ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 12 zo mu gitondo mwotwumvira ku mirongo migufi ikurikira 7325 9685 9815 hamwe n'ibihumbi 11995 guhera saa 10 kugeza saa 12 z'ijoro mwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630 15460 15675 n'ibihumbi 17530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwotwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 6640 9470 10170 13630 Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC umugambwe sahwanya Frodebu uyamamarize gutora oya ibwirizwa nshingiro ryahinyanyuwe kuri w'Imana muri zone buterere commune Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura abari mu rwego nyobozi rw'uwo mugambwe bemeje hamwe iryo bwirizwa nshingiro ryo kwemezwa inkingi za demokrasi zo bazisenyuwe ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana
ushaka umuce nabi wapukutoye watora neza
uyo ni Leon Sinyenda Kumana icegera cuworongoye umugambwe Frodebu uyo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wemeje kuri ko urashimangira kwigisha gutora oya ibwirizwa nshingiro rihinyanyuwe abari mu rwego nyobozi bw'umugambwe Frodebu bati no gutora oya kugira nibaye mukire abavashije Burundi gushika ku masezerano y'Arusha Pierre Claver Nahimana n'umunyamabanga w'umugambwe Frodebu
oya izina guhemuka zishora guhemuka oya izina guhemuka zishora guhemukira ndadaye muri kiyo ratuza yo demokarasi oya izina guhemuka zishora guhemukira Mandela yatohaye amasezerano y'Arusha oya izina guhemuka zishora guhemukira Nyerere yaduha amasezerano y'Arusha kuri ibyo rero tuzotora oya 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 ntidushobora guhemuka
Uwaserukiye abakenyezi bari muri uyu mugambwe babona ko ibintu bizokunyuka mu gihe byobwirizwa cyo kwemeza Micheline Odette ati abakenyezi nibo batekera bakireka nabana iyi ibintu bibaye nabi mu gihugu
Bashingira ryarize ntogwe muze mutore oya kugere oya muzavuha kanyayo mari yose ari mu bwirizwa shingiro ama kudusubiza kwirukana imisigo n'abana ku mugongo banyabuterere rero ndabasanzwe muze mutore oya
icegera cyorongoye Frodebu Leon Sinyenda Kumana mu kwerekana igituma uyu mugambwe wahisemwo gutora oya yashimikiye ku kamaro amasezerano y'Arusha yazaniye igihugu cy'u Burundi
ayo masezerano y'Arusha yatumye hagaruka umwizero mu gihugu ko abahutu abatutsi abatwa abaganwa agiye kubana neza atakumiriye ubundi atanya gufatanya gukira tamwana n'ikinono ayo masezerano y'Arusha ubwo bariko baratera kagere yatumye mu mwaka w'2005 amakungu akurira ingofero ati mwebwe mwashoboye kuganira intambara zigahagarara mugategura ibwirizwa nshingiro none mubwiye mu matora murakarorero cy'ibihugu byumva intwaro ya demokarasi mu Burundi bati mubaye akarorero cy'ibihugu bizi gutorera umuti ingorane bifise biciye mu kuganira mu kudushimira abaca bavuga bati amahera yose mwarimu dufitiye kubera izo mpamvu ni muyagumye mugiye yakoreshe mu kwigisha abana ku buntu
Iyo ndongozi ikagira makenga ko ibintu bishobora gusubira inyuma mu gihe iryo bwirizwa rinyanywe ryo kwemezwa ariko ritaje gutorera umuti ibibazo abarundi barimo afatira karorero ku ngingo y'ikugara maradiya abiri muzamakungu mu Burundi.
Mwumvise naho twari twarirukiye kugira twumvirize amakuru baraye bahugaye mwaravyumvise wa d'Amerika barugaye BBC barugaye isanganiro bagira bugare RF bagira bugare neye imintu abazoyishona nyimwe na dufite
abantu barenga 1500 barahunze batanze igihugu aho gukora ngo bagaruke iribwirizwa shingiro rizotuma n'abandi babasangayo bahunga abari mu gasho barenga 1100 bazira ibwirizwa shingiro bagombye guhindura akanga kuko n'icyatoma naho byose turakodufasha ubukene turimo buzoca kuba ubworo muratisabye ubworo buzoca ubworo ubushomeri bube murengera indwara z'umurengera inzara y'umurengera kuko bagoca bikunda akarengera igi hababari nabo bazoguma mvuga ati abanyagihugu bazozana amahera bazozana amahera simbona abanyagihugu bazoyakura ndatuye ntibabayeho mwebwe nuko muri mu gisagara nicyo gituma ngira ngo tabibona neza abantu barahwereye iyo nguru misozi.
Umugambwe sa Banyavrodebu wiyamamarije muri zone Buterere ku munsi ugira gatanu w'imyiyamamazo ukaba ubikoze nyuma y'uburi ku butegetsi bwije gutora ego wabikoze kuri uyu wa gatanu muri zone Ngagara mu gihe FNL irongowe na Jacques Bigirimana nawo wiyamamaza wigisha gutora ego wiyamamarije mu Ruziba zone Kanyosha komine Muha. Ibikorwa byo kwiyamamaza bizorangira ku igenekerezo rya 15 kwezi kwa gatanu 2018. Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni ukaba wamenyesheje abiyandikishije ko igikorwa cyo gutora ikarata y'amatora kizotangura ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu gushika kwa 13 ko kwezi nyene. Ni mu gihe amatora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyahinyanywe mu ibwiriza shingiro y'u Burundi azoba kwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 muri zone ya Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio ya Amerika Washington DC. Ku munsi wa gatanu hizo ugwego rw'igihugu cy'u Burundi rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradio sense rwafashe ingingo y'ukugabisha ibinyamakuru n'amaradio amwamwe rwongera ruhagarika amaradio akomeye arimwo Ijwi rya Amerika na BBC mu kiringo cy'amezi atari munsi ya 6 mu kiganiro mukanya na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Karenga Ramazani ajejwe ugwego sense aravuga zimwe mu ngingo avuga ko zatumye bugara iyo radio.
Ubwa mbere mukwiye kumenya yuko ugwego sense n'ugwego rw'igihugu cy'u Burundi rwigenga kandi rugenda rukurikiranira hafi imirimo y'amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru. Ni ukuvuga ni ugwego ruri hagati y'abatanga amakuru n'abumviriza amakuru, rukaraba yuko amakuru n'ibindi byose bica mu maradiyo, mu binyamakuru bishikirizwa bisunze amategeko yo guhanana no kumenyesha amakuru, amategeko y'igihugu, amategeko mpuzamakungu n'amategeko ngendegwa ko y'umwuga. Abo rero ku bijyanye n'iyo radiyo ya Iwanyi ya Voice of America, ni uko hari ibibazo byagiye birashika na cyane cyane nyamukuru ni ikibazo yuko mwahora mukorana ni radiyo zari ngaho iwacu zifise amategeko, zikorera ku mategeko ya sense, zimwe zikaba zarugawe. Zimaze kugagwa rero aho twaciye tubandanya tumva yuko Voice of America ibandanya isamirana ku mihora yasanzwe ikoreshwa n'izo radiyo, cyo ni cya mbere kandi bikaba byarenze n'amezi menshi. Icya kabiri ni uko tuko turaraba tumviriza amakuru makuru twaciye dusanga yuko hariyo nabandi bantu maha akazi bitaciye mu mategeko uko tubibaza abantu bakurikiranwa na n'ubutungane bw'u Burundi kandi ukacusanga hariyo n'umutahe mbuza makungu waratanzwe kuri abo bantu tutarinze tuvuga n'ibindi biganiro byagiye biracako tugasanga bihengamiye uruhande rumwe n'ikindi gihe usosanga bitatoje bihagije kugira ngo ayo makuru mutanga kugira ngo agende yumvirizwa n'abantu bose muri rusange rero nibyo
mwavuze ikibazo cyo kumva ibigano bya radio ijwi rya Amerika mu bindi binyamakuru canke mu yandi ma radio mwafise ubuhinga bukomeye cyane rwose mu kumenyesha makuru mushyana he Ramazan Karenga murazi ko hariho uburyo bwa none kubwo gushobora gufata ibigano byatangajwe n'indi radio bigashigwa ku yandi ma radio aho mwaratoje neza mubona ko ma radio akora na ni radio ijwi rya Amerika
twaratohoje neza cyane umuvugana n'umuhinga yakoze aka kazi imyaka irenga 32 murabizi twakoze mu radio nyinshi cyane mbuza makungu hanyuma turazi ukuntu umuntu acisha mu amakuru mu muhora ibyo tuvuga rero twebwe mu muhora watanzwe n'igihugu cy'u Burundi abantu bakwiye kubimenya icyo twita frequence mukorera mu ngahe Burundi ni frequence itangwa n'ikigo cyitwa ARCT Agence de régulation de contrôle des télécommunications hanyuma uwo muhora wari watanzwe umwe muri za radio navuze ariko ugiye gufyonda kuri uwo muhora ukacusanga hashamo voile d'Amérique icyo ni kosa rikomeye nonga iwanyu muri Amerika ndirya kera mora mwita radio pirate kandi ndazi ko nonga muri Amerika bidakogwa ubuhinga turabufise turabyigiye twamaze imyaka myinshi dusamirana ayiri bijigi wanje umengo sugambire mubyumva abumvirize radio mengo sugambe turabizi rero twagize turatohoza n'ubu abashaka bagerageze n'ubu bumvirize bafyonde kuri uwo muhora kireze mu mucomoye watubandanya kandi turazi kumara mufitanye amasezerano mukacisha ibiganiro kuri izo radio kandi byari birekuriwe n'amategeko ariko mu gihe rero iyo radio imaze kuzagwa bamaze kwitwa yuko bacumuye umuhora w'iyo radio tukaje tubandanya ibibandanye isamiranya kuri vaza Amerika turabona ico ni kintu kitemerewe n'amategeko ku gihugu cyose kiba kizi yuko kifite amategeko agenga amaradio
iyo ngingo isani yaje nk'icaduka cyane cyane aho novuga kuri radio ijwi rya Amerika ikintu cyo bacaratumye mufata iyo ngingo atanu guhanuza canke atanu kugabisha cyo bari ki
ndakubwiye twembe hari ingingo hari igihe zifatwa zitarinza kugabisha nk'icyo nuko yoba yari umuntu iba yakoresheje umuhora utari kuwe n'amategeko aho ndi tugabisha nimwe busoma nk'umuntu usanze yinjiye mu nzu ataburenganzira afise ukaca wumva yuko ari mu nzu atanguye gufata ibintu byo mu nzu akaca yikora uko ashaka ni kuvuga rero ibintu ndibirinda kugabisha cyane cyane nk'ibyo byo kuvuga ko maha ya kazi abantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi je wenyine kubwanje naravuganye nabo mu muri ngawe kuri Voice America tukavuga na kuri telefone nababwira twumvise ibi nibi umuragerageza murabe yuko uwo mutaye muza makungu uwo muntu iba yararungiye ku mutaye nibije biza ngaho biza kubonona imigenderanire iri hagati Burundi n'ijwi rya Amerika ivyo narabivuze ababizi bari ngaho tohoza twaravuganye ku matelefone
hari n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose muvuze muri baza ko ubwo burenganzira bwo gukoresha iyo mihora bwatanzwe na ni radio ijwi rya Amerika mu gihe bwa butatanzwe n'ijwi rya Amerika nti urwego CNC ntigwarufise amakosa
oya nuko wibaza uko bigenda muri mategeko agenga amaradio twige twatanze umuhora tukaba twawucomoye kandi mwame musanga mukoresha kuva kera n'abandi bantu bakoresha uwo muhora mu masaha iyo radio yahuri baha umwanya kugira ngo umukeshe ibiganiro marabikisha kuri uwo muhora nyine ni kuvuga rero nta gishaca cyahindutse nuko mwabandanyije mukoresha uwo muhora kandi iyo radio yaramaze kugafa niyo hari ubudasa buri ngaha kuvuga yuko tutari tubizi ariko mu gihe babandanije babukoresha badasabye uruhusha kuko umuntu wese abanyagihugu batumviriza bakwiye kumenya nuko uwo ari we wese akoresha iradiyo akoresha televiziyo yuguriye ikinyamakuru ategerezwa kuba yanse uruhusha wa CNC arwo rwego turongowe mu gihe rero ari radio nayo bari mbuza makungu yahaye uburenganzira bwo gukoresha umuhora batahawe kandi waramaze gucomogwa murabona yuko ayo mategeko sahaye ubwa kabiri ibyo tuko turavuga yuko hari umuntu arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi hanyuma radio mbuza makungu Voice d'Amérique yemegwa ku isi yose mwabivuze ikajitanga kazi ku muntu uwo ngo umuntu musingari wanyu muri Amerika Ben Laden na Kazuku no Musi akazi wacu Burundi tukamuha akazi muri radio Burundi abanyamerika bo kwemera ko tumuha akazi ngaha kuri radio Burundi kandi arondegwa n'umutayimbuza makuru
ariko uburorero mutanze n'uburorero bw'abantu babamaze gukwitwa intahe mu gahanga abo muvugani baza ko atantahira irabakuta
barashikanye mu butungane Fred barashikanye mu butungane bara hawa kanya kukwisigura mu butungane n'umutayi uratangwa
tugaruke cyane cyane ku banyagihugu kuko nibo bagiye kuhahombera cyane gose murabizi mushanahe karenga Ramadhan ko iradio ijwi ya Amerika iri mu radio yizewe cyane gose atanga makuru y'ukuri abanyagihugu baramaze kwandika batari bake eka n'abanyapolitiki batari bake ku mpande zose ayo mezi atandatu abanyagihugu bashaka kumviriza umurongo wa FM ku ijwi rya Amerika muzo bisigura gute ikintu cyakorwa n'ikiye kugira ngo radio ijwi rya Amerika ibandanye ku murongo FM
ubwa mbere abantu bakwiye kumenya yuko iyo ngingo ntabwo ihuriye nuko hoba hari ucuka kibi hagati ya Amerika n'u Burundi cyangwa na leta y'u Burundi ibyo ari byo byose ibi by'amategeko bigumara by'amategeko icokogwa mu bisanzwe ama ingingo dufata muri CNC ningingo mu bisanzwe zikogwa kugira ngo tukosore utunenge twoba twarashitse kandi tukunda gushika ariko rero abafata izo ngingo mu bisanzwe bage barafite uburenganzira bwo gusubira kwandika bakandika batwandikira cyangwa bandikira baje mu butungane birarekuriwe ingingo zifata na sente zijya mu butungane cyangwa bakatwandikira mu kasigura yuko iyo ngingo soba twarazifashe twarenganije hanyuma tukaca dusubira dugahura tukaraba yuko ibitekerezo muduhaye yuko bisigurika kuvuga yuko bumvirizwa bivana n'umuntu yumviriza ari umuntu yumviriza amakuru akatesanga yuko muhengamye cyangwa mudahengamye kubera ko muba mubishaka ariko kubera ko hari igihe batatohoje bihagije ukaca usanga rero ari inkuru nyinshi zituma ibindi bihugu bibona yuko zihengamye nicyo kibazo kiri ngaho ariko kuvuga yuko Voice America isumbya izindi radio ku isi yose no mu makungu aho hari n'ikibazo umuntu ashobora kwibaza bivana naho umuntu aherereye
ego ivyo nibivugwa n'abanyuwanyu bi radio ijwi ry'Amerika ariko reka tukiri kuri ico kibazo nyene hari abantu bashaka kwibaza ati mbega ibihe byo bihano bifatiye umuntu nta ruhara bifise mu byerekeye ibihe turimo n'ibihe bihambaye cyane rwose ubu hariho amatora ariko araba azoba vuba mu kwigenekezo rya 12 ry'ukwezi kwa gatanu hari abantu bafite amakinga nkaho mubabwira iki
oya mu by'ukuri reka ndabahumurize naho bihuriye na politike uwo muko muravugana n'umuhinga ushaka kwibaza politike agenda zirondera ahandi hantu aho politike ziri jenda ruja maradio kandi ndabivitu uhinga ndavyemeza ku isi yose ushaka kuvyemera avyemeza twebwe na naho mibihuriye n'ivya matora mu gihe abaye makosa kandi si juri ya Amerika gusa twahanye si BBC gusa twahanye tora nanye n'ikinyamakuru cy'igihugu cyandika mu Gifaransa cyitwa Le Renouveau na wenye na baragize amakosa tora bahanye amezi atatu bagahagarika kutangaza no kwandika iyo twabonye yuko bitajanye na politiki yo kwandika makuru wala menike bakwiye kutwandikira bakatubwira ko ingingo itashimishije ngo kumabivuga hanyuma natwe tukaraba inzomvu zizo bazatanzwe na Valda Amerika turabe yuko zijyanye n'amategeko yacu hajya murabona mu gihugu cyose kibifitiye amategeko kandi singahe iwacu gusa mugira ibibazo no mu karere mu bindi bihugu duhanye imbibe no mu bihugu bya kure ibyo by'Uburusiya ibihugu by'Abarabu muri Afurika n'ingorane murabizi mubihishe turabizi ukuntu mwebwe mubona amakuru natwe uko tuyabona usanga bitandukanye ariko icyo dukwiye guhumuriza abantu nuko ntibizobuza yuko abantu bakurikirana amakuru mwabivuze namwe murafite shortwave murafite undi kurute barashaka kuyumviriza kandi Burundi n'igihugu gito cyane umuntu yumvirije FM hakurya y'iyo bibe arashobora kumviriza ari no Burundi nicyo si n'ikibazo ariko turi mu gihe umuhora utangwa na leta y'u Burundi hanyuma kuri uwo muhora nyine tukagenda tumviriza andi matangazo urabona ibyo n'ibikorwa n'ingano iwanyu n'ibikorwa
twarabibonye niyavuze ko mu gihe mukumva imvo zitanzwe na n'ijwi rya Amerika mukumva ko zijanye n'amategeko mwoca mufata ingingo muriko muvuga ko ayo mezi atandatu atorinda gushika kugira ngo Voice America isubire kuronka imirongo ya FM
aho nta kibazo kuko utaranabikoze nibyo dukora umunsi ku munsi ndabaha akazi nk'akarorero hariyo radiyo badandaza yitwa radiyo sosiyete
nabo nyine bigeze kugira makosa tubafatira ingingo y'uhagarika ibiganiro byabo hanyuma baratwandikira barasigura barerekana aho bagiriye makosa nawo natwe twari tukuye kubahanura hanyuma baratwandikira inama ya bose yasenze turasubira turahura turatezura iyo ngingo barasubiye gusamirana kandi bera nashike n'ikindi kinyamakuru cyandikira muri izi nzira zazo z'ubuhinga bwa none citwa igihe .be nabo nyine baragize amakosa turabahana barasaba ikigongwe bakerekana aho bagiriye amakosa nabo nyine turatezura babandanya bandika ni kuvuga rero tuje kuvuga nuko naho twoba turi mu bihe bikomeye by'amatora naho twoba turi mu ngorane turi mu ntambara nicyobuza yuko iradiyo yatangiye ikinyamakuru cyagize amakosa ngo kifate mu bihano abantu bakaca bavangavanga n'ibya politiki ibyo ari byo byose iradiyo mbuzamakungu zivugira i Burundi ni nyinshi RF nayo nyine uko twayihanye niyo twayihaye gasopo.
Yari mugenzi wacu Frederic Nkunikije aganira na Karenga Ramazan ajejwe ugwego sense mu Burundi. Kandi bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Makamba barasaba ugwego sense ni radio ijwi rya Amerika kugirana ibiganiro kugira nti babure amakuru bafitiye uburenganzira. Ibindi kuri inkuru twumvirize mumenyesha makuru wacu Chris Munezero niwe yabahaye ijwi kuri mikro ya telefone.
Iyo ingendo yakire nayo ivaye makweri kuko amakuru yatumenyesha twarumva amakuru yo hirya no hino bumva bacyafate nk'iyo ngingo wumva hari umunyagihugu yonezeza kandi nk'iyo turyamira yatangaza amakuru nk'iyo radio prema yatangaza amakuru neza kandi benshi bayakunda kuyategeza cyane sinzi nk'abandi ku cyumba cyo hanze bakunda bamhomvye
nda yakiriye nabi kubera yashikiza amakuru meza meza cyane kandi ni byiza cyane ibyo dushikiza byose ibyo bya Amerika
n'abantu bafata uwo murongo bakawogara atakoze abo bakoze cyanke atakuri ko atakimo cyo kiko yavugwa atakubeshya kuri imwe boteza gukora ikintu bipanye nicyo niko zabakoze ukuri ko avuga uko kuri hama ari kinyamo nacyo nacyo bakagihanura kikava mu nzira
aya twabwo tuyakira nabi gusa mu kuyakira nabi ku wacu utandukanye n'umuntu n'umuntu wayikundiye radio birakubabaza utayikunda naho utezo kuvata ntibanya bose kuyugaranye nzohomba rwose mugabo ngira bazobihinyanyura munyu
kubera naho namenye utuntu two hirya no hino nzampombye information
mu gihe kimyeshe makuru gihagaze ihomba byo ntibibura frame mu gihe biri umva birinzi bihagara ha byose si bingorana makuru nshura kuyamenya cyagorana gusura kuronka
hari ikintu usanga kiretse kuvuga nga ugasanga hari abarakivutse uhuye rero murumvize ijwi rya Amerika bikacha bisaba kumenya iyo nkuru ngiye nava kwashobora gushikiza abandi batayumvise bye nava cyase kuvuga ngo aha mugaba hari bakayivuga urumva nkubwo no buhombe
iradio ni ya muntu wari we wese yifuje kuyumviriza kirashaka kunyigisha ibyo ikasangira mu iramwonone nico gituma cyeno shaka kuvuga ati nta ngorane nibandanye ikora kuko twe turayumviriza cyane none bivuye hejuru ko twatasho tugira pwe cyunacha tugi nukuvuga bayire kwikagoma ikora twebwe nta ngorane tutageza kuyumviriza kuko iri ku mirongo akaradio ndakuguruye je nkumbi iguyemwo ntegezwa kuyitegeza uko byahora nuko yobandanya akora je nivyo mbona amunca makeleta hanini
boyo nyimaze gufatwa no kuvuga imaze gufatwa hacyabiki hacyabakumvikana bakagenda bagasigururanira icyabitumye bakicara hamwe bakavugana kuburyo icyo kintu cyabitumye kigatoyega umute
nka leta bo nkuko yafashe yogingo yo kuyakura yo kuyakupa amezi atandatu sinzi ibyo yarafashe kugira ngo yakupe mugana yonyine hari akantu katameze neza umuntu ayumva subati kuri seki kuri prokote yabwo yabayikufye ariko profi wabo numva ihari hari ikintu kidongo cy'umuco kitarimwo kitaboneka neza sinumva igituma bakupa mu radio kandi ajeje kumenyesha amakuru ku isi yose mugabo akacya bashimira kuyakopira kandi twari dusanzwe tukuraho inkuru kwa mu radio bakacya bashimira kuyakupa
abanyagihugu bo mu gisagara cha Makamba kuri mikro na mgenzi wacu Chris Munezero abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi tubamenyesha ko mu gihe imirongo ya FM yo kugagwa ejo ku munsi wa mbere mudukurikirana mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera isaha 11 gushika isaha 2 zo mu gitondo mwotumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 2,325 ibihumbi icenda amajana atandatu na mirongo inani na gatanu, ibihumbi icenda amajana umunani na cumi na gatanu, n'ibihumbi cumi na kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu guhera isaha cumi gushika isaha zibiri zo mu ijoro. Mwodukurikira ku mirongo y'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu, ibihumbi cumi na bitanu amajana na mirongo itandatu, ibihumbi cumi na bitanu amajana atandatu na mirongo irindwi na gatanu, n'ibihumbi cumi n'indwi amajana atanu na mirongo itatu. Naho guhera isaha zibiri gushika isaha zine zo mu ijoro mwodukurikira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine, ibihumbi icenda amajana ane na mirongo irindwi, igihumbi ijana na mirongo irindwi, n'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu. Mugire ibihe byiza rero.